Abitavyo myerekano baharurwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri bari bagizwe n'abagendesha amakinga n'amapikipika afise amapina atatu tuktuk. Iruhande yabo hari kandi n'abahurikiye mu mashirahamwe atandukanye hati bagiye bakora mu bisata vya leta bahuriye ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi. Baje gusenga no kuririmba ururirimbo ruhagize Burundi baciye bihereza amabarabara baca imbere y'ikigo kijejwe kumenyesha amakuru cyaoni babandanije baca mu gisagara hagati n'imbere y'ubuserukizi bw'u Rwanda. Urugendo rwakomeje gushika ku buserukizi bw'u Faransa bahageze akayagwa karayagwa. Bimwe mu vyivugo byashikirijwe no barikayobora urugendo.
Ubufaransa bushaka gukora nk'ibyo bwakoreye mu Rwanda muri operation Tirwaze. Uburundi buremeye kuza kufasha guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Ubufaransa kuko aricyo kitagira amahoro n'umutekano. Uburundi si Siriya kandi Siribia turiyamirije ingingo yaoni mu nimero 2033 yanuruka ku gihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bubandanije ako gasotoro twagira tubamenyeshe ko tugiye guheba kuvuga ururimi rw'Igifaransa. Ubufaransa burakeneye abapolisi bo gucungera umutekano gusumba igihugu Burundi kuko iwabo hafa abantu barengizana ku munsi. Akarorero ni byabereye nise abapolisi 228 basabwe n'Ubufaransa ntibazohonyora ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kiretse twese twapfuye.
Ubuserukire igihugu cy'u Bufaransa Bujumbura abona ko yimvuga ibabaje rwose. Ambassadeur Gerrit Van Rossum:
s'il vous plaît, ça je trouve ça inconvenant, je trouve ça vraiment
agira ati ndabasavye timbona ko bidakwiye n'ukuri impuhwe kubwicanyi bw'abihebye bushobora kuba ku isi yose no mu Bufaransa harimwo. Amajambo benaya nta kindi novuga atari kuyamiriza. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabwiye abitavye urugendo ko ingingo yafashwe na ONU ishobora kuba ari kugeza Burundi. Fredy Mbonimpa yemeje ko iyo ngingo ari agasotoro.
Nta muntu ashobora kugira ibintu nk'ibi atamahoro ariho. Amahoro twarayirondereye atamunyamahanga ari ngaha. Twaciye mu bihe bitoroshi turarirondo. Uno munsi ntitwumva icyo kintu cyatumye bene wacu b'Abafaransa na cyane cyane abarongoye icyo gihugu kuguma badusorogera kandi umutekano n'amahoro uriho. Icyo gituma rero twaje kwerekana akababaro katari kanini kuko nayo ngingo yafashwe kwibaza yuko bariko baradupima.
Remi Barampama umukenguza amateka wo mu gisagara cya Bujumbura yabwiye Ijwi rya Amerika ikindi gituma cyerekana ko Ubufaransa bwarenza karimbi.
Ubufaransa ni igihugu cya rutura kandi giseruka cyangwa kije imbere mu bihugu byose bivuga Igifaransa cyo twita la francophonie. Ubufaransa nta na rimwe burerekana intambwe nziza Uburundi bugezeko ugereranije n'ibyo bihe duhitiye mu wacu uyu mwaka ukarabona aho tugeze uno munsi. Intambwe nini mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, intambwe nini mu bijyanye no gusubiza hamwe. Ukibaza tuti mbega bobo iyi ntambwe nziza ntibayibona? Mbega icyo gihugu cya rutura giserukira ibihugu bivuga Igifaransa cyo kibona utunenge gusa na cyiza nacyo kirekuriwe kuvuga. Turi mu burenganzira bwacu bwo kugaragaza kare ku mutima nuko n'Ubufaransa bwagaragaje icyo bwifuza cyane duhaye mbere no kubona icyo bari cyo by'ukuri.
Ku bwa ambasaderi Rossum ngo leta ntiyatahuye igikorwa cya ONU.
Je pense que c'est une grande incompréhension de la part des autorités burundaises.
Nibaza ko ari kudatahura gukomeye ku ruhande rw'abategetsi b'Abarundi kuri iyi ngingo yafashwe. Iyi ngingo niyo gufasha Burundi gutorera umuti w'indyane mu mahoro. Twizeye ko Burundi tuzofashanya gukemera ishyirwa mu ngiro y'iyi ngingo kandi nibaza ko izoba nziza ku Burundi.
Et je pense qu'elle sera bonne pour le Burundi.
Bamwe mu baje mu rugendo bari bazi ko kicabazanye.
Itegeko impuzamakungu rimaze gusohoka riba risohotse kandi kwebwe nako tumaze kumva nk'abanyagihugu ingingo yo kudukanda mwiza ndashobora kuguma twicaye. Tuzakuza kwebwe twicara imbere yabo twerekane ko tubabaye kugira ngo nibabandanye bahonyanga uburenganzira bwacu. Nkunda igihugu canje canyibarutse kandi nitegwe nk'uzogipfira.
Je nsanzwe n'umukozi wa meri kandi nsanzwe n'umunyeshure kandi
neza na neza ibirori nabijemo kubera ndabishaka. Ntagaha
gahato na kame kabaye
ubwo ntiwaje kugira ngo mukuru gisagara ejo ntaza gukubura
oya na gatonya nishure na narisivye kubera ivyo onye kwiyamirizanye nabo abo banyamahanga baza badushaka gudutera mu bintu kandi ni wabo bitameze neza
abandi nabo nkubo mutamakaza avuga ko mu gihumbi k'1962 yaravyaye gatatu zari biryoha gusa
naje mu bikorwa rusange none muhiraho njyamye ndabumvise njyamye oya jewe na amanda jewe simitingi ya mbesi ya kabiri unatangu ya gatatu kubakera hawa murumonga hawa igitega hawa mchibitoke hawa mingoza hawa muru misazi yosu na ikiwa giwene buko mubuyenzi yo oya o onegi huko chili mwawa kani wanyo mnunagi kulichi ne muhira nwandahi tango hawa mariri
mumiye kano yu musi president Nkurunziza ya wipete rishash
marishari president Nkurunziza turagushigikiye barisari petera ngurunziza turagushigikiye barisari petera ngurunziza turi nyuma yawe
eroje uri kaneza Bujumbura ijuje ya Amerika.